mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 ibice bitatu. Muri kumwe nanje Fidel Yongabo uyu numwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiyaga Tanganyika kivugwa ko kimaze imyaka irenga imiliyoni 12 n'imimburiburi kibayeho ni kimwe mu biyaga binini bya kumugabane wa Afrika. Kigira kabiri inyuma y'ikiyaga Victoria. Ikiyaga Tanganyika gifite ibirometero kwadrato 32,506. Ibihugu bine nivyo bisanga ico kiyaga, navyo ni Burundi, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Tanganyika ifise uburebure bw'ibirometero 650. Imvura nyinshi igwa bivuye kukononekara kw'ibidukikije no guhungabana kw'ikirere vyatumye amazi y'ikiyaga Tanganyika arenga imbibe zaco aratera ibice vyegereye ico kiyaga. Mu Burundi, abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bashatse gutangaza ko barajwe ishinga n'ikibazo c'amazi ya Tanganyika ashobora gusubira kubabangamira kuko abandanya kuduga kubera imvura nyinshi igumigwa. Naho abasanzwe barateshejwe ivyabo n'amazi ya Tanganyika mu myaka iheze bavuga ko babayeho nabi bitewe n'imvura nyinshi. Dutega amatwi mugenzi wacu Thierive Ndayishimiye kubindi kuri ico kibazo.
Uno musasi ya Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ariko aduga mu murindi uteye ubwoba. Uteye ubwoba cyane gusumba n'izo zindi zose. Kuko twumva none ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga.
Uwo ni umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Rumonge, Abudure Ntiranyibagira. Kuri mikoro z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika amenyesha ko kubera imvura nyinshi n'inzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika na cane cane ahegereye iyo ntara byibonekeza ko amazi arushirizaho kuduga.
Kubera imvura yaguye nyinshi, inzuzi zikuzura, izo nazo zisesa mu kiyaga cya Tanganyika. Uno musasi ya Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ariko aduga mu murindi uteye ubwoba. Ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yuko ibice tubona yuko byobangamigwa muzo Tanganyika. Mbega bazoja icokogwa n'iki hakiri kare kugira ngo dutabareze babene igihugu? Mbega birakunda yuko aho hantu tubona yuko hoba hobangamigwa, dushobora kuba bakura hakiri kare. Mbega aho tuhabakuye tuzobashirahe? Ivyankenerwa bikenewe.
Uwo muyobozi yemeza ko n'ibarabara rikuru riva i Bujumbura ryerekeza mu Rumonge risanzwe rica ku nkengero z'ikiyaga ca Tanganyika riteye impungenge kubera ayo mazi ategwa n'imvura y'isegenya. Abdul Ntiranyibagira:
Cahugusa ngira ibarabara ryose mwazananye dufatiye ku ibarabara rigira gatatu yari netwa mwabonye muvuye mu gitazi muteramuza mu Rumonge ijya turonso yose mwashiyemo mwabonye ko ari ibibazo bidasanzwe. Imvura yabaye nyinshi bituma imisozi n'amibarabara yose ayivujyayo idakomeye. Uno munsi kubera iyo mvura cya mu misozi, uno munsi barabajyacu byabaye ikibazo kugira n'abantu bashore n'imiduga n'ibashobora kurengana.
Icyo kibazo cy'imvura nyinshi ituma amazi ya Tanganyika aduga hagasanga abanyagihugu aho baba ngaho muri komine n'intara ya Rumonge nico kuva mu mwaka w'2019 aho abanyagihugu batari bake bateshejwe izabo bajanwa mu masite ayo mazi adashika. Yamara kuri ubu naho bimuriwe naho bavuga ko bagiramiwe n'imyuzurira nkuko babibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Aha twovuga nk'abanyagihugu begeranirijwe muri site ya Mutambara zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge aho imijyango ishika ku 185 idafite ikikumusaya kubera amazi y'imvura imaze iminsi igwa. Ndayisenga Christophe arongoye site ya Mutambara yaganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika arisigura ubuzima bubi abarongoye babayemo.
Imvura itanguye gukoroka hasi hari ibibazo byinshi imvura idute iguye murabona hatubaye haruzura amazi menshi cyane ari uzura hano turi bigatuma abenegihugu bagira umutima udatekanye kubera yuko aha hantu atakundi bari bubigeze.
Ndayisenga amenyesha kandi ko imijyango ishika kuri 80 muri abo basanzwe baba ku Mutambara imaze gusambigwa indaro mu kibano kuko bo bari bamerewe nabi cyane. Avuga ko baba bahuye n'ibyo biza canke baba ababanye bose babayeho mu buzima bubi
ariko izisaha by'ukuri abenegihugu bari hano hose sabashikiwe n'iki kibazo sabatashikiriwe bose muri rusangi ntibafite umutima utekanye kubera yuko ntiwobona umugenzi ariko araturatura waruzi yuko aje gutekana nawe ngo biboneke kushobora gusinzira.
Basaba ko leta yorondera ahandi hatarashika amazi kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga
ko yabikoze n'ubu tugasaba yuko uko byogenda kose yiruke n'umuvyeyi wa bose kandi nizera ko yama yadutunganirije n'ubu bidufashe abenegihugu bari kuri uruhande rurimo amazi baraba ukuntu bo bashira ku rundi ruhande ruboneka neza abenegihugu boyicara bagatekana imitima igasubira hamwe.
Abarongoye intara ya Rumonge bamenyesha ko ariko haratunganywa uburyo bwo kwimurira mu kindi kibanza abo banyagihugu bageramiwe n'imyuzure nk'uko babisabye. Nanone Abdure Niranyi bagira umuyobozi mwishikira kwa Buramatari w'intara ya Rumonge.
Abo rero twayishikiye yo duhereye kuri nyakwa Buramatari intara ya Rumonge yaciye ishikira kwirabira n'abadufasha barajayo n'umugujejwe kugwanya ibyiza mu ntara aho nyine barishikiyeyo twese tubona yuko bene ibyo ngo tubafashe ni byiza yuko tubimurira mu kandi gace harimo amahoro n'umutekano. Iyo ngingo yo twarayifashe kandi n'ahantu turamaze gutomba kuherekana kandi uyemeye aremeye ibyo itanga uburyo ibubakire.
Niranyi bagira amenyesha kandi ku duce twinshi tugize intara ya Rumonge dushobora kugira ibibazo bivuye ku igwirirana ry'amazi menshi kuko n'abenegihugu batashikiriwe bashobora gushikirwa ndetse n'amashuri n'ibindi bikononekara.
Ni kuvuga abantu bose bari kunkira Tanganyika abo bose ariko n'abantu bicaye ahantu bashobora kubanga umwe ari wowe icyo gice cyose ni igice kibangamiwe cyane saho gusa n'abenegihugu tuvuga yuko bari muri ya misozi ihanamye harimo ibarabara ry'iwacu bari muri ibyo bice abo bose ni kuvuga yuko barabangamiwe saho gusa nungamusa cya Rumonge muri zone Rumonge nabo nyine tutibagiye inyubako ayo mashure ibiro inyubako za leta ziri mu bice bibangamiwe ni kuvuga yuko mu ncamake intara ya Rumonge ni intara ubona yuko mu minsi iri imbere ifite izogira ikibazo biturutse kuri imvura nyinshi.
Indongozi z'intara zamenyesheje ko zituye ikigo ubuha mu byo kijeje harimo ugutunganya amabarabara kugira ngo bige ibintu byokogwa kugira ngo iyo myuzure n'ayo mazi y'umurengera bitoregwe inyishu ubutagisubira inyuma. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Muri cyo gihe mu Burundi abakora imirimo y'ubudandaji bakayikorera mu bibanza ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bamenyesha ko bariko bakora bahomba kubera imyuzuro iri yabateye basaba leta kugabanya amakori n'amatagisi ibatangisha ngo kuko akazi gasa nakahagaze. Dusubire dutega amatwi Thierry Yves Ndayishimiye.
Abo bakorera muri ibyo bibanza byo kwidagaduriramwo ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere ko ibintu byifashe binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi.
Afite ko twabonka abakiyirumva n'amafaranga ntabari karaboneka henshi rero haca abanigabanywa ry'abakozi bivaye n'uko ahantu nabanye nate amafaranga bakabaringiza nk'uko byari bikenewe agahomboneka neza cyane.
Ingaruka mbi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza tukwakiramo ingenzi zitugendera mu cubahiro cyabyo. Iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko atamafaranga yinjira
bene ibyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritie ari hafi y'ibyo bibanza gucumikobeko kugira ngo amazi y'Itanganyika aronke isaganirizo
leta yoravye kuntu nayo nyine zirashika ahantu ku mabici kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makoro nabo bakaraba yuko abo ariko barayatoza kumbura hari ico bariko barahakura kubera ubu natwebwe nta mafaranga bari karinjira
ne dusaba leta yuko yocigabanya makoro kubera twebwe ntituko turakora mu kigihe
Ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ribona ku butunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana rikabura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitane abantu mu kiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Jandu Wimana avuga iryo shirahamwe agasaba ko honshingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe
dusabye rero leta ngo bashireho uwo mugwi wabantu batandukanye ataho begamye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'agatanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu byabo hakiri kare bafata ingingo hakiri kare
Abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso byerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'Itanganyika azoduga cyane gusumba mu myaka iheze Bernard Sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ari muri abo bahinga
urumva uvuye kuri urusizi nini ya gushika ikabonga ibintu byinshi bizokoneka abatubabwire kuko mugabo aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri nico bituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyene tegeza gufasha tegeza urumva kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri
aba bakunkengera z'Itanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'ijuru rya Amerika kwiduga ry'amazi y'Itanganyika byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane
urakoze atirive ndayishimiye rero mu kiganiro muri sanga twatumiye Mark Rugerinyange agira ubushakashatsi kujanye n'ibidukikije kandi amazi imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi kugyagatanganika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye akarere kose ka mbere n'isinzima ribujumbura mu Burundi ndabaramukije mutumire
ndabaramukije amahoro
Iki kibazo cy'amazi arenga imbibe z'ikiyaga Tanganyika akageramira ibice n'ababa mu bice byegereye ico kiyaga mu zizi nkuru duheje kumviriza z'umumenyesha makuru wacu aravuga ko biterwa n'imvura nyinshi imaze igihe igwa hari ibindi wosigura byaba bituma ayo mazi aduga kurusha uko yaduga imbere yaho mu bihe by'imbere yaho imvura yamyeho n'iciye cyo bagituma muri bihe bya vuba ayo mazi arenga inkombe kurusha
murakoze kuri ico kibazo benshi babivuze nka professeur Sindayihebura yavuze yuko amazi ari karaduga kandi biragaragara mugabe ico nagomba gutangura kumenyesha nuko iki kiyaga ca Tanganyika kirafise kahise kacu katwereka ingene aho urugero rwayo rwageze mu myaka itandukanye kuva ikiyaga cya Tanganyika kibayeho nk'uko abahinga bavuga haraheze imyaka yo birenga imiliyoni 12 hanyuma iduga rya mbere ry'icyo kiyaga ryatanguye mu mwaka w'1846 gushika 1878 aho rero niho amazi ya Tanganyika yaduze cyane ku rugero ndetse boba gwararenze imetero 10 uraze aho gwari ruri muri iyo myaka 32 ico gihe rero ikiyaga cya Tanganyika cararonka ayo mazi mugabo hariho byinshi bitari bwahinduke na cyane cyane mu ihindagurika ry'ibihe Icyo gihe rero ayo mazi yaduga bigaragara yuko yari imvura nyinshi uno munsi ikiyaga cya Tanganyika kironka imvura igwa ku kiyaga nyezina ibyo nabyo bikaba bitanga amazi arenga gatoyi hafi ibirometero kibe bingana 41 hanyuma nayandi azanwa nizo nzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika byaba abacanga birenga gatoyi kilometre kibe 24 hanyuma amazi yose agira ingena asohoka ikiyaga cya Tanganyika gisohora amazi mu buryo bubiri ni ukuvuga yuko ikiyaga cya Tanganyika aho kiri kubera ubushuhe ni ukuvuga umuhishi uraduga amazi akagabanuka ku bice byinshi cyane byababa ibirometero kibe 44 hanyuma rero n'uruzi rwa Rukuga ntirutwara menshi cyane uno munsi kuko bavuga ko yoba itwara metre kibe zingana na 271 ku isogonda urumva ugwije ku munota ukagwiza no ku isaha hanyuma ku munsi ukagwiza ku munsi dusanga ari amametre amakilometre kibe ashika 9-10
yego
ivyo rero uyi
yego muheraheze
ivyo rero bituma iyi mvura ibaye nyinshi amazi yinjira aruta ayasohoka uno munsi urugero rw'ikiyaga Tanganyika rugera ku metero mu bisanzwe twatuzi imetero 775 uvuye kwiba hari ariko hari aho biza birarenga gato kubera iki kubera imvura nyinshi amazi rero yinjira mu kiyaga ni menshi ugereranije n'asohoka iyo rero amazi abaye menshi ayasigaramo ni ngombwa aduge ashikire mu kiyaya ikiyaga cya Tanganyika cigeze kugeramo aka 1878 kuva kuri izo metero 775 hari hiyongeye ko hasi metero 8 urumva igice kinini washaka nk'icya Bujumbura n'ahandi mu biyaya byari mu kiyaga Tanganyika ariho hacha haboneka ndetse uruzi Rukuga amazi agatangura kugabanuka ayabonetse mu myaka 32 agaca agabanuka mu myaka 16
reka turaza
kwasubiye kumanuka
yego turaza kubandanya ico kibazo cy'ayo mazi
ihindagurika ry'ibihe imvura igwa yisuka kuko murazi yuko mu minsi yahera imvura yagwa ndabyibuka muri mirongo mu mwaka w'1969 1970 imvura iguye wabona uruzi guzuye amaja ku mugoroba byavuga ko bifata umwanya munini ariko uno munsi urazi imisozi ihereza ikiyaga Tanganyika amazi ugacuraba n'inzuzi ugacuraba n'ayandi mazi ndetse tutabona aca mu kuzimu n'ayaca tutita inzuzi agenda atanzuzi aciye muri menshi
reka turabibandanya tuze ku mirongo ya telefone dufise umusaza ngeze ndore uratumva
amakuru
uhamagaye urihe
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisiki
ofisi ikibazo bazo mutumire cyanke ikimvura shikiriza ubishikirize
ndashimira umutumirwa nkashimira nk'itangazo kwa mwamuhaye umwanya tu kandi nka n'abashimira kuba mwabaye umwanya tukagira uruhare mu kiganiro byo kubashimira rwose ariko nkaba mfite ikibazo nabaza nk'umutumirwa urabona yuko amazi mu biyaga ni amazi kubera bihindagurika ry'ibihe usanga iteje ikibazo kuko usanga amazi ari kwiyongera amasoko amwe akaba ari makeya none urabona yuko n'ubundi urabona yuko hari igihe biterwa nanone kibitera akenshi na kenshi byuko mbyumva nuko n'ubundi amazi aturuka imisozi akunda kumanukana n'ibyondo cyangwa se n'ibindi bintu by'imisozi byabirundamo mu kiyaga ugasanga bigize uruhare mu kwangiza ikiyaga ese arabona hakorwa iki kugira ngo noneho abantu birinde abantu baturiye icyo kiyaga cyangwa se imisozi yaho babona uko uburyo bakwirinda kugira ngo ibiyaga bireke kwangirika kuko usanga ari ikibazo aho birengewe bitewe n'amazi aturuka imisozi ugasanga ugasanga n'imyaka namwe se n'imirimo y'abantu n'abantu nangirengemo muri icyo kiyaga arabona hakuri kugira ngo izo ngaruka icyo kibazo bakirinde izo ngaruka zo kuba ikiyaga cyuzura bazirinde cyangwa se bazikomeye zitaraba arabona nk'umuntu uhegeye cyangwa se wapfaho cyangwa se nk'umuturage yakora iki kugira ngo akemure ibyo mubyo bikemuke
ndabashimiye
yego
mumwishyure Mark
ego ndamushimiye kuri ico kibazo ati turabona yuko ibiyaga byuzura kandi amazi mu masoko ari makeyi bivuga ko acavuga ati hashobora kubajamwo ivyondo n'ibindi byinshi bitari bike ego ivyondo birajamwo ariko ntibijamwo ku rugero nk'uko byo kuzuza ibiyaga kuko bishikira ku nkombe n'ibiyaga nabyo keshi se urabye nk'ikiyaga cya Tanganyika gifite ibirometero kwadrato birenga ibihumbi 32 n'amajana 9 hanyuma rero amazi nayo iyo ari karashika ashikira ku nkombe nibyo ugasanga ku nkombe kumbure haduze acaravuga ati none okogwa iki kugira ngo dukingire ibyo biyaga bireke kononekara byononywe ni bintu bivuye kuri iyo misozi icyo nagomba kuvuga nuko imisozi myinshi aho tugeze uno munsi iri gusa ibiti byinshi byaravuye ko ibyatsi byaravuye ko kubera uburimyi hanyuma rero aho duteza gutera ibiti ntibyasubirijwe icyo kogwa niki nuko umuntu wese yofata ya mbere agatera ibiti ahafise ahashoboye gutera ibiti aho hose hatari ko hararimwa kugira ngo dukingire ibidukikije kandi noneho hari ibiti n'umuvuduko w'amazi uva ku misozi uragabanuka bivuga ko iyo hari byatsi hakaba ibiti amazi ashika mu kiyaga ntaba menshi nk'iyo hari gusa icokogwa rero ku umwene gihugu wese ahari hose ni ugukingira ibidukikije iyo ukingiye ibidukikije n'amazi abarimwo kuko amazi dufise na cyane cyane hano mu kiyaga cya Tanganyika ni amazi ngira ngo ya mbere ku isi mu bwinshi meza icyo nicyo ni ukwishura uwo muntu nkeze ndore kuri icyo kibazo yabajije murakoze
murakoze mwo cira kumayange mwavuze inzuzi zisuka muri Tanganyika kubera iyo mvura ziza zifise amazi menshi mwo bwira bari ko ratwumviriza inzuzi zikomakomeye zisuka muri Tanganyika haba ku ruhande rw'u Burundi Tanzania na Congo
inzuzi zikomakomeye hariho Maragarazi nigo gwa mbere nigo rufise amazi menshi kuko rufise igice kinini cha chimisozi yisuka muri ugo ruzi cha baba ibirometero kwadrato ibihumbi 130 hanyuma rero akurikira ikiyaga cha uruzi rwa Rusizi ruri rukura amazi menshi yacu mu kiyaga cha Kivu iyo Kivu guhuguye na Rusizi ruzana amazi menshi iyo Kivu rufise amazi make Rusizi rufise amazi make hanyuma rero ni inzuzi zindi zitatu zizwi n'uruzi rwitwa Ifume n'urundi runagandwa runagangwa jokwa murambabarira runagangwa hanyuma rero hariho n'urundi rwitwa Rufubu nizo zitanu ariko hari n'inzuzi ntondo nyinshi cyane hakabaho rero n'amazi atarinda guca mu nzuzi agenda atahanda aciye mu kiyaga hagati y'uruzi n'urundi amazi arashika mu kiyaga murakoze
nare kuri ivyo bihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika mwari ko muravuga nk'ukubera inkukura kubera ibiti byaciwe ntibisubirizwe ku mpande zose niyihe migambi ivyo bihugu biriko bifatira hamwe kugira ngo bishobore guhangana n'ico kibazo cyayo mazi atera aduga ko ndibaza ngira no mu bindi bice uretse no mu Burundi ico kibazo coba kiriho mu bindi bihugu bisangiye Tanganyika
murakoze ikiyaga cya Tanganyika bisangiwe n'ibihugu bine harimo u Burundi Demokratike ya Kongo, harimo Zambia, akabamo na Tanzania. Kongo na Tanzania akaba ibyo bifite ibice binini, Burundi bufite ibice bitandatu, Zambia bifite umunani, hanyuma Kongo ni 46% ku ijana, Tanzania ni 41%.
Reka turasubira tuguhamagare umurongo umeze nabi. Umurongo umeze nabi, reka dusubire tuguhamagare. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku mazi y'umurengera y'ikiyaga Tanganyika ari kageramira ibice bihegereye.
Igira hirya ariko mata. Niki nguhinyegera ariko. Abanyabugongere ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibuko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emiye kwetu ni bugo.
Ndikada.
Ndiye bugo.
Wiki. Ni ukuvuga ko muri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Yapa pa 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 pa. Shofe. Kigeze. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi. Mwite guri wakani muka yuzga huna
La Benevolencia Grola.
It's a MP record Dr. Marsh Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe. Furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya konse vjenshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.
Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe.
Umutumire wacu Mark Rugeni Nyange yagarutse. Uratwumva neza ku murongo?
Umva neza.
Ah, biracacikagurika. Nariko ndabaza ikibazo ku bihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika. Ariko mvuga ku ruhande rw'u Burundi, ico kibazo c'amazi aguma yiyongera kubera imvura nyinshi, hama n'imitumba ihanamye yegeye inzo nzuzi zicamwo atabite byasubiriye hagaragara, bigatuma amazi yisuka kazana n'ivyondo n'ibindi. Nariko mbaza niko ibintu byifashe no mu bindi bihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika canke ico kibazo c'amazi y'umurengera kikomeye mu Burundi gusa.
Niko ndavuga yuko ibisagara byose byegereye ikiyaga Tanganyika
nuko twabibonye mu mwaka wa 2021 mu bikorwa twagiye gukora turaba icokorwa kugira ngo kiyaga cha Tanganyika kigumane urugero rw'amazi dukwiye batanze ibisagara byinshi byaragize ingorane su Burundi gusa ni muri ibyo bihugu bine rage nk'ikigoma ukaraba muri Kongo ibuvira ikaremye ikarema twakoreye hari igice cy'igisagara y'ice bine byimuwe byavuye aho hantu amazi yasubiye no mu Burundi murabona ko amazi aguma yuzuze bihugu rero bitangiye ingorane muri ko muravuga muti no ni cyokorwa murayumva
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umutumire uri ku murongo
Hello
uratwumva
ndabona ko ari uko mari kumuvuga mu gicokorwa muri icyo gihe twarakoze ibyiza turagira icegeranyo turavuga ibyokorwa kuri ibyo bihugu bimwe kugira ngo amazi ya Tanganyika ashobore gukorerwa umuti kuko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umurongo umeze nabi mutumire akadusubire tugerageze duhamagare umurongo umeze nabi cyane Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
yeah, yeah. You are my African queen Just like the sun light up the earth you light up my life the only one I ever see with a smile so bright hey and just yesterday you came around my way you changed my whole scene with your astonishing beauty oh You could have make a brother sing No ordinary thing, a supernatural being And no, you are brighter than the moon Brighter than the star I love you just the way you are And you are my African queen The girl of my dreams You take me where I've never been, yeah You make my heart go ting-a-ling-a-ling Oh, you are my African queen The girl of my dreams And you remind me of a thing And that is the African beauty yeah. Hey, yeah. Ooh, You are my African queen Oh, Lord, ooh, Lord mm. Out of a million You stand as one, the outstanding one mm. I look into your eyes Girl, what I see is paradise Hey, you captivated my soul Now every day I want you more I cannot deny this feeling I'm feeling inside Hey, no one cannot take your place It cannot take your space That is a fact I cannot erase And no, you are the one that makes me smile Make me float like a boat upon the Nile Girl, you are my African queen The girl of my dreams You take me where I've never been You make my heart go ting-a-ling-a-ling yeah. You are my African queen The girl of my dreams And you remind me of a thing yeah. And that is the African beauty yeah. Oh, oh, oh. And I know, oh yes I know mm-hmm. You are my African queen And I know, see I know See I know what I am feeling in my heart and in my soul Oh I know that it's his love And I know that this love was surely sent from up above Cause you're the only one that I think of You are my African queen And I know that this means that You're the only one that I will serve I'll give you my heart, my love My body and my money Every other thing you think of In a man who could think of anything better than you Who could think of ever hurting you Sacrifice
sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen, the girl of my dream, the girl of my dream. You will have never been. Oh, na na, yeah.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku kiyaga Tanganyika. Imvura nyinshi imaze imisi igwa, imaze ibihe igwa, bivuye ku kononekara kw'ibidukikije no guhungabana kw'ikirere bitatumye amazi y'ikiyaga Tanganyika arenga imbibe zacu aratera ibice byegereye ico kiyaga. Turi kumwe n'umutumire wacu Mark Rugerinyange agira ubushakashatsi kubijanye n'ibidukikije kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye karere kose kambere n'isi ari Bujumbura mu Burundi. Wagarutse ku murongo, uratwumva?
Ndabumva.
Umurongo umeze nabi, sinzi gituma. Sinzi ko hoba hari ibihe bibi, hari imvura iri kiragwa mu Burundi canke sinzi.
Imvura iri kiragwa, mugabo je ndabumva neza.
Katugerageze turabe ko bikunda ariko murishura cyakibazo c'ibihugu bine bisangiye Tanganyika ku ico kibazo c'imyuzure amazi arenga urugero akageramira ibice vyegereye Tanganyika ko ari kibazo cibonekeza mu Burundi gusa canke n'ibindi bihugu nka Republika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia.
Ego sibibonekeza ariko ndababwira ahubwo kuraba chokuba bibiri na rimwe cyegeranye cyatwatanzwe. Rero ikibazo chokuba ni igihugu kimwe kuko igihugu cyose cyongera ubuhara kugira ngo icyo kiyaga cya Tanganyika gitore inyishu ku mpande zose. Ubu rero kizafasha iya mbere kugira ngo bwige higwe icokogwa. Ubu rero icyegeranyo cyaratanzwe, turarindiriye ko ayo maleta avugana kugira ngo batangwe barange n'ibikorwa.
Hanyuma ku bindi yindi migambi umuntu haretse amazi y'umurengera ikiyaga Tanganyika ni ikiyaga gikomeye cyane gifise akamaro ku bihugu bigisangiye. Mwo biducira ku mayanga
Tanganyika uko kifashe muri rusange n'isi yose. Ikiyaga cya Tanganyika kiza ubwa mbere mu isi mu biyaga bifite amazi meza, kikaza ubwa kabiri mu biyaga bifite uburebure uja mu kuzimu, kikaza kandi ubwa kabiri mu biyaga birebire ufashe ubwene bireha, kikaza ubwa gatatu ugereranije ubwaguke bwacyo ni ukuvuga birometero kwadrato gifite, hanyuma kikaza ubwa gatatu ku isi mu byerekeye urugero rw'amazi. Icyo nubabwira rero ni uko mu mazi meza ari ku isi hafi 18 cyangwa 100% cyangwa irenga gatoyi biri mu kiyaga cya Tanganyika. Kandi ikiyaga cya Tanganyika gifite ubutunzi bwinshi wanashaka mu byerekeye ibinyabuzima birimo, harimo nk'uko babivuga abahinga babinonosoye kuba harimo ibinyabuzima birenga 600 atahandi biri ku isi. Muramwumva nka kimwe muri byo hariho indagara, hariho umukeke, ni amafi aryoshe cyane n'abagimbungira niyo babaza mu Burundi. Hanyuma rero uretse n'ibyo ikiyaga cya Tanganyika bavuga nuko ipeteroli munsi itarinze. Rero ubutunzi bwacu ni bwinshi kuko z'ikiyaga cya Tanganyika hamwe byokorwa neza byokwega ingenzi ubutunzi bukiyongera kandi no kubikingira bakagikingira muri ibyo ubundi bwarafashe iya mbere mu gukora ibyigwa by'ukugene inkengera z'ikiyaga cya Tanganyika cokorwa mu buryo gihamagara ingenzi kandi kikazana n'ubutunzi bikongera bikurikije no gukingira ibidukikije ubutunzi rero bw'ikiyaga cya Tanganyika ni bwinshi muri ibi biyaga cumi biri muri imanga twita riziba ikiyaga cya Tanganyika kiza ubwa mbere nicyo mbere ni uvuga nti ni cya mbere mu biyaga ibyo cumi aricyo kiyaga cokwega bitari bike kuko urabye amazi gifite ukaraba n'ibigenzi nzima gifite ukaraba naho kiri n'imyaka kimaze ni byinshi byotuma iki kiyaga kigirira akamaro ibihugu bigikikije uko ari bine.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufise Gilbert, uratwumva?
Ndabumva.
Gilbert, duhamagaye uri he?
Ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza, icyumviro ushikirize, ubushikirize.
Jewe icyumviro mfite. Hello?
Mugishikirize.
Icyumviro mfite.
Gishikirize, turabumva.
Icyumbona. Nuko sari umubyeyi wa twese ikibazo gifata mu ntoki kuko tuhereye kera tukumvira basokuruza batubarira ko ikiyaga cya Tanganyika kare cyatanzwe bita mu Rugumera ino ruguru ni ukuvuga rero yuko abenegihugu bakibogereye mu cyama cyo kirondera aho cyabora kera rero nka leta y'umubyeyi yakwese yoraba kugira ngo ikingire ibidukikije n'ibinyabuzima biri mu hagati y'ikiyaga ikaraba bari abantu bagiye bakibogera ikaraba ukuntu ibimura ikabaha ibindi bizire pase bakubakamo hanyuma kiba kibanza bakacyubahiriza kigasiga ko cyangwa kuva na kera mugabo niba ni ibyo ukunda ko kiduga ngo gishyikaho cyaca kera mugabo kujya metero leta yasanze bakatubahiriza.
Murakoze.
Ego, ego.
Iki cyumviro cya Gilbert mukivuga ko iki rugira inyange?
Murakoze neza ya Gilbert. Ariko ari ikiyaga cyoba cyakora none ibe ikiyaga cya Tanganyika cyari gikwiye kubahirizwa. Nibyo ariko kubaka ku biyaga ibibi mu gihe bikwiye ubuhinga kugira ngo amazi n'ayo menshi yagire icyo yonona. Icyo cyumviro cyo kugumiza zibe za Tanganyika zahora umunsi sinzi ko byaba bigishoboka ahubwo noneho kugira ngo abahari bakingigwe ariko hariho abari mu gice bitanashoboka kuko ugira igikorwa ubunyene icyo kugwa ni uko mba kujya bajya abayobozi bo mu Rumonge babivuze horodekwa aho bimukira kugira ngo babe barazibukiriye iyo myuzurire y'ikiyaga cya Tanganyika tutamenya n'igihe izoherera abantu baravuga yuko biza biraba ku myaka 50 10% ariko uno munsi ubirazye kuva mu 2020 ikiyaga cya Tanganyika cyagumye kiduga cegereza uno munsi ndababwira iyi saha kiramaze gushika ku ibarabara rya Poro gica munsi rero amazi y'ikiyaga cya Tanganyika hari aho bayabona aha mu gisagara cya Bujumbura muri iki gice bita zone industriyere kubera amazi atagiriyaja bivuga yuko rero amazi aca munsi nayo nyine tutayabona icyo baciza ni uko bakurikije ibyo ubushikiranganji bw'ibidukikije buri n'ubworozi bwakoze bukerekana ama ibice imwe imwe bitwa gutekwa n'umuzurira abantu bo bibura no bakarorera ngo umunsi ukase mudacumba ngateye ubwoba ko abantu baratewe n'amazi yego n'amazi yange ya Rusizi kubera ko Rusizi rwasanze ikiyaga cya Tanganyika cyuzuye hanyuma amazi ya Rusizi akaba atagira ingufu yo gusunika ikiyaga cya Tanganyika ni ukuvuga caguma ahageze ahageze rero amaze kuzura agatera ahari hasi niko bimeze abantu rero boraba aho bashira bagafasha kugira ngo abo bantu bamererwe nabi n'ibintu bindi bihari amatungo n'ibindi icyo nicyo novuga ku cyiciro ciwe nayo kubahiriza uno munsi nibaza ko ari kibazo kigoye cyofata ibyigwa birebire murakoze
murakoze ku murongo wa telefone dufite Paul aratwakwirira twumva Paul Paul uratwumva Alo Paul. Paul ntatwumva ku murongo. Paul ntishobaye ku murongo ha ku murongo. Nagomba ndababaze mwariko muravuga tugarutse ku butunzi buri mu kiyaga Tanganyika. Mwariko muravuga ko hari byinshi. Paul uri ku murongo Paul. Paul nditumufitse ku murongo nako ngaruka ku mutumire mwariko muravuga ubutunzi ko ari bwinshi mu kiyaga Tanganyika havuga ko ari n'ibitoro ibinyabuzima byinshi amafi nakamaro ikiyaga gishobora kugira mu gutuma aba ingenzi zishobora kuza kuraba ikiyaga n'ibyiza gifise hari imigambi yoba iriho yo guteza imbere nk'ayo matungo ari mu kiyaga Tanganyika kubijanye na leta y'u Burundi no kubijanye n'ibihugu byose hari imigambi bya biko bikorera hamwe guteza imbere ivyo bintu byo kurata ikiyaga Tanganyika
murakoze imigambi yo ndibaza yuko kubihugu bine bihari kuko barashizeho ibiro bihuza ivyo bihugu bine bisoporiteti Tanganyika bikorera no mu Burundi abafite bitwara kandi barafite ibikorwa bakora byo kuri icyo kiyaga mvuze ku byerekeye Burundi Burundi bwararungiye abantu bamara amezi atari make ubwa nyuma twamaze amezi ane ku kiyaga cya Tanganyika turiko turakigendagenda hanyuma rero turagira icyegeranyo cyo kugena icyo kiyaga
Ego hanyuma ku ico kibazo nk'abategetsi mu ntara ya Rumonge bavuze ko ari kibazo kizotera gikomera kurushiriza mu bihe biri imbere niki he mubona cokogwa kugira ngo nk'abo bantu bakorera mu bice vyegereye Tanganyika canke bahaba mu bihe biri imbere bo vyifatamwo gute wewe ugakurikirana ico kiyaga abo bategetse bavuze ko ibintu bitazotera bisubira inyuma ahubwo bizotera bimera nabi kurushiriza. Mutumire umurongo umeze nabi, umurongo wa telefone wabaye nabi cyane, birababaje ko twari ko turavuga ku kibazo gikomeye, kibazo cy'amazi y'ikiyaga Tanganyika yarenze urugero agageramira ibice byose byegereye mu bice bitandukanye, haba mu bumanuko nko mu ntara ya Rumonge, haba Bujumbura mbere no mu Gatumba. Mutubabarire nshuti akurikiranye iki kiganiro, imirongo ntiyadugendeye neza, murongo w'umutumire reka n'abahamagaye benshi, reka tuzosubira tugerageze tuvuge kuri iki kibazo mu gihe imirongo izoba imeze neza. Mutubabarire rero.
Mami wanje ndaje wese ungirire neza, girire neza, ni kenshi cyane satana ngota ariko imbabazi zawe ziruta byose, dore ndaje wese ndaje umbwire icyo ushaka, pfukamye imbere yawe uraho. Kenshi cyane ntera ubwoba gasaza, umva nakwizera mfite ijoro rikaba rirerire, umva nabyiringiro namba ariko mu mateka yawe mana ntiwigeze utererana nawe, mu bigwi byawe wahoranye nabawe. Oh, sinzigera ncika intege, oh, nzaguma mu bikari byawe. Oh, mana, 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 mana we. Oh, mana, 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 mana we. Mana, dore ndaje wese ndaje umbwire icyo ushaka, pfukamye imbere yawe uraho. Find my oh, find my oh, find my heart.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga, turiko tuvuga ku kiyaga Tanganyika, amazi yacu atewe n'imvura nyinshi igwa bivuye ku kononekara kw'ibidukikije no hungabana kw'ikirere vyatumye amazi y'ico kiyaga arenga imbibe zacu aratera ibice vyegereye ico kiyaga arica ibintu byinshi arageramira abanyagihugu baba mu bice bihegereye kana bahakorera imirimo y'ubudandaji yamara ku batazi byinshi kuri ico kiyaga twabacira ku mayange yaga Tanganyika kivugwa ko kimaze imyaka irenga miliyoni 12 n'imimburi mburi kibayeho ni kimwe mu biyaga binini vyo muri Afrika kigira kabiri inyuma ikiyaga Victoria kiyaga Tanganyika gifise ibirometero kwadrato 32,600 ibihugu bine nivyo bisangiye ico kiyaga navyo no Burundi Republika ya Demokrasia ya Kongo Tanzania na Zambia Tanzania na Republika ya Demokrasia ya Kongo nivyo bifise igice kinini cico kiyaga Tanzania ifise ibice 41% vyaco mu gihe Kongo ifise ibice 45% Burundi bufise ibice 8% Zambia nayo ifise ibice 6% dico kiyaga Tanganyika nico kiyaga ca kabiri kwisi kitarimwo umunyu kimaze ikiringo kirekire kiza mu kibanza ca kabiri mu biyaga bifise amazi menshi kandi gifise uburebure bunini cyane umuntu aja hasi kwisi uretse ikiyaga Baikal kiri mu karere ka Siberia mu gihugu cy'u Burusiya no kuvuga imetero 1,436 nico kiyaga kirekire kandi kurusha ibindi ku isi gifise amazi atari mu munyu Tanganyika ifise uburebure bw'ibirometero 650 inzuzi nini cyane zisuka muri Tanganyika ni Maragarazi Rusizi na Kalambo uruzi rufise ibisumo bihanamye cyane kurusha ibindi ku isi kuvuga imetero 215 uruzi rwonyine rukura amazi mu kiyaga Tanganyika ni rukuga wisuka muri Lualaba muri Republika ya Demokrasia ya Kongo ibivuko bikomeye ku kiyaga Tanganyika ni Bujumbura ngo mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Karemi na Uvira muri Republika ya Demokrasi ya Kongo Burungu muri Zambia hamwe na Ujiji na Kigoma muri Tanzania kiyaga Tanganyika gifite akamaro gakomeye abanyagihugu baba ku nkengera yacu kubera amazi yacu n'ubwoko bw'amafi atandukanye ari muri cyo bivuga ko haboneka umwimbu burovyi uri hagati toni 165 n'200 ku mwaka yamara harababona ko ibihugu bisangi ico kiyaga bitakora ibihagije kugira ico kiyaga kigirira kamaro abanyagihugu bavyo kurushiriza nivyo rero twako turavuga kuri ico kiyaga ariko twa twashimikiye ku mazi ya yinjira muri ico kiyaga ategwa n'imvura nyinshi bivuye kwihindagurika ry'ibihe akaba yararenze urugero aranyegetera arengeza mu bice vyagera ico kiyaga aho abantu baba aho bakorera imirimo y'ubudandaji canke abantu baba ikibazo gikomeye kikaba giherutse kwibonekeza mu ntara ya Rumonge eka ni Bujumbura na Gatumba bivuye ku ruzi Rusizi amazi yago adashobora singuvu nyinshi zo gusunika yinjira muri Tanganyika kubera ugorogero rw'amazi ya Tanganyika gwarenze inkombe mutubabarire rero umutumire twa dufise nti twashoboye ku muronga twamuronse umurongo nti wari umeze neza na gato ariko tubibaze ko mu misiri imbere tuzogaruka kuri iki kibazo ko n'umushakashatsi yagize ubushakashatsi bwinshi kuri ico kiyaga Tanganyika tusezeranire kuri aka karirimbo ka Bob Marley murantunga tusezeranire ku karirimbo ka Lucky Dube si Bob Marley
crazy world, people dying like flies every day. You read about it in the news, but you don't believe it. You'll only know about it when the man in the long black coat knocks on your door. 'Cause there is next victim. Some for fire.